iyi mwumva na radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi bayi kaze makuru yacu ya mu gitondo. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye hahamagarira abacuruzi gukorera mu mucyo bakirinda ruswa, abarundi bose bakagerwaho n'iterambere. Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama yagiranye n'abikorera ku giti cyabo. Abarundi bahungiye mu nkambi zitandukanye zo muri Tanzania bafite impungenge zo kwamburwa uburenganzira bwo kwitwa impunzi mu gihugu. Naho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko haba amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas aho kuba gahengeka igihe gito. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kuri. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko haba amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas aho kuba gahengeka igihe gito. Fideni Yongabo abahiye inkuru.
Bibaye mu gihe abanyagihugu mu ntara ya Gaza babandanya gusinzikara kurushiza uko umunsi utashe. Antonio Guterres agira ati:
It's a glimpse of hope and humanity.
Navuga ko hari urumuri rw'icyizere muri iki gihe cy'umwijima watewe n'intambara. Mfite icyizere gikomeye ko agahenge kumvikanweho kazatuma twongera imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza bangezweho ingaruka z'intambara ku buryo bukomeye. Nubwo hari agahenge, ntibizashoboka ko abaturage bose b'i Gaza babona ibintu byose bakeneye byihutirwa.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarongereje igikorwa cyo gutanga ifashanyo igenewe intara ya Gaza mu kiringo cy'iminsi ine y'agahengwe kumvikanywe ko hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Umuryango ufasha abatishoboye ufite icyicaro mu Bwongereza uravuga ko hindagurika ry'ibihe ribangamiye ubuzima bw'abana ku buryo barimo kubura ibiribwa. Oya nitanga ishaka abafite iyi nkuru.
Abana bagize hafi igice cy'abanyagihugu bageramiwe cyane n'inzara yatewe n'ibihe bidasanzwe cyane cyane mu bihugu byasinzikajwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe mu mwaka wa 2022 nk'uko bitangazwa n'iryo shyirahamwe ry'abagiraneza. Muri iyo raporo ikigo Integrated Food Security Phase Classification kizwi nka IPC gikurikiranira hafi ibibazo by'inzara. Kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu Save the Children ryavuze ko abana bangana n'imiliyoni 27 ku bantu imiliyoni 57 baharuwe mu bantu basinzikajwe cyane n'inzara mu bihugu 12 bivuye kwihindagurika ry'ibihe n'ibihe bitari bimeze neza muri 2022. Gwen Hines, umuyobozi mukuru w'ibiro vya Save the Children ishami ryo mu Bwongereza agira ati: Uko ihindagurika ry'ibihe rigenda rituma ibirere bitamera neza, niko tubona ingaruka zikomeye ku buzima bw'abana zongerekana. Yongeye kati, mu mwaka wa 2022, ibicijana na 35% by'abana baharuwe mu bice by'abantu bageramiwe n'inzara. Igice cy'abo bana imiliyoni 27 basinzikajwe n'inzara bari abana bo mu bihugu bya Ethiopia na Somalia. Save the Children itabariza cyane cyane ku bana bo muri Somalia. Ivuga ko babangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe kubera imvura imaze ibihe by'imvura 5 itagwa, hakaba hariho imyuzurire yatumye abantu 650,000 bata ingo zabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko igice cy'abo bantu bose ari abana.
Muri Sierra Leone, abasirikare 13 bakekwaho kugira uruhare muri coup d'état yaburijwemo batawe muri yombi. Oriane itanga ishaka abagezeho inkuru.
Umuvugizi wa leta ya Sierra Leone amenyesha ko mu bagize ibitero byari bifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu ku munsi w'Imana mu nkambi nkuru irimo nibohero bigateshwa 13 muri bo nibo bamaze gufatwa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umushikiranganji ajejwe gutangaza makuru Chernoba yavuze ko abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gutembagaza leta iheruka gutorwa muri Sierra Leone. Ba yariko asigura icyo gitero cyatunguye inzego z'umutekano n'ababa ku mugwa mukuru Freetown usanzwe utekanye. Ibyo bibaye inyuma y'amezi make Perezida Mada Bio asubiriye gutorwa mu kiringo cya kabiri mu matora yaranzwemo impari mu kwezi kwa gatandatu. Iryo gerageza rya coup d'état ritumye icuka kibi cya politike congerekana muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Ako karere karangwamo amakudeta umunani kuva muri 2020 aho zibonekeje mu bihugu nka Niger na Gabon uyu mwaka. Abakoze icyo gitero bagera kuri 12 barateye ibohero riri mu gisagara hagati. Barabashije kurekuza abanyororo barenga 2000 nk'uko Colonel Suleiman Musakio umuyobozi mfata kibanza w'ibohero ry'igihugu abitangaza.
Umuyobozi w'agatsiko ka gisirikare kayoboye Nigeri yaciye iteka rikuraho itegeko ryafashaga kugabanya umubare w'abimukira bagerageza kujya mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Inkuru mugezweho na Oriane Itangishaka.
Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere mu kinyamakuru cha leta. Icyo kinyamakuru cavuze ko iryo tegeko ryari ryashizwe mu ngiro muri 2015 ryakuweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Muri urwo rwandiko rwasuzumwe n'itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ku itariki 25 y'uku kwezi kwa 11, umukuru w'igihugu Abdourahmane Tchiani yagize ati ingingo yafashwe hagatunganywa iryo tegeko n'ingaruka zaryo birahagaritswe. Muri icyo kinyamakuru nyene, Ibrahim Jean Etienne umunyamabanga ntanyeganyezwa wo mu bushikiranganje bujejwe ubutungane yavuze ko ibibazo by'abantu bose bagirijwe icaha kijanye n'iryo tegeko bigiye gusuzumwa kugira barekugwe. Ihagarikwa ry'iryo tegeko rigiye kongereza icuka kibi cha politike cyari gisanzwe kiri hagati y'icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika n'ibihugu bya Buraya. Ni mu gihe ibyo bihugu byari bisanzwe byarafatiye Niger ibihano kubera kudeta yo mu kwezi kw'indwi. Iryo tegeko rihagaritswe ryari ryarahaye inzego z'umutekano n'ubutungane ububasha bwo gukurikirana abagira urudandazwa rwa kiremwa muntu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fide Niyongabo na Oriane Itangishaka bayatugejejeho. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Gukorera mu mucyo bakirinda ruswa abarundi bose bakagirwaho n'iterambere. Ibyo bivuze kuri wa kabiri hasoza inama yagiranye n'abikorera ku giti cyabo. Thierry Vandayishimiye hakomeza inkuru.
Iyo nama ikurikira ya mbere yabaye mu mwaka uheze ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 11 umwaka w'2022 nayo yiswe Umuzinga Day One. Intumbero yayo ni ukuganira ukugene boteza imbere ico gisata c'abikorera mu Burundi mu ntumbero yo gukuraho inzitizi n'intambamyi ziri muri ico gisata. Mu ijambo ry'ibu mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ikigega gikomoka mu bikorera kubera amatagisi baba batanze ari umushinga ukomeye mu guteza imbere u Burundi uwereye ku mutekano w'igihugu kugira ngo nabikorera habakore mu mahoro, kubaka amabarabara, amavuriro, guhemba abarimu n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko ico gisata c'abikorera kiri mu bitanga ibiturire mu nzego za leta. Yaboneyeho kubasaba gukorera mu muco no kwirinda gutanga ibiturire kuko ari umurundi wese azoshikira iterambere rirambye.
Abakozi ba leta nimubareke mwebwe nyene bagwitatunga nimuvuja makosa abakozi ba leta bakora muyashiraha muyavuje kandi ari mwebwe nyene mukora eriki ngo nari ntimushaka kuvuga ayo makosa kuko mukorana nabo. Ubu dukeneye kugira urunani ntagiye n'umasubira kuducamo dufatanye ubuteme ko dufatana mu runani acapfamo kuko si mukwiza tunga tugire bone guvernance amahera yinjire yose akayiciye ku ruhande hanyuma ayo yose acaza gukorera igihugu.
Uburundi bwihaye intumbero y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. President Ndayishimiye asigura ko igisata cy'abikorera kidahinduye ingendo ibyo bidashobora kugegwa ko
duce umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi hone tuzoshikaye turi mu kajagara kabona aho umuntu agenda agahendahenda bo muri obe ati ntumparurire ibiri aya mahere miliyari 5 twivye duca tugahura. Erega nasanze mwiba mu nzira zibiri muri bira muri duane mukongera mukibira mu matax center none twoshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwizatunga
nabo bashikirije intambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose zirimo kubura amafaranga y'agaciro, kutizera ubutungane, kudakarihirizwa ubwenge hamwe n'amabanki badakorana neza n'ibindi. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Jeanette Karire Kinyana atwari hinguriro Karire Product akaba yari no mu bitabiriye inama avuga ko ibibazo bihanze gisata babarizwamo bizeye ko bigiye gutorebwa umuti kubw'iyi nama.
Hari ibintu byinshi bigihaze bikirimo ingorane mugabo ico bikoze nuko n'umukuru w'igihugu yerekanye ugushaka kugufasha no guteza imbere abanyamutahe n'ishyerekeye amafaranga y'agaciro kenshi usanga hariho bamwe bayaronka abandi ntibayaronka kandi ntambamye ziba ziriho inyungu amabanki arondera gukorera kuri ku nyungu ija muri banki igera ku bice 15 n'amahera menshi cyangwa 17 usanga umuntu arikorera utwiwe asanga ariko arakorera ibanki
kandi userukiri ihuriro ry'abikorera utwabo CFCIB Chambre Fédérale du Commerce et de l'Industrie du Burundi mu Gifaransa yamenyesheje ni kibazo c'umuyagankuba muke wibonekeza kandi ukenegwa cyane mu gisata c'abikorera urivye suguru arongoye CFCIB agira ati
le raison moyenne tension est très vieux ce qui occasionne des pannes et coupures.
Inzira zitanga umuyaga nkuba ukoreshwa haba mu nganda n'ahandi zirashaje cyane ibituma haguma hagaruka ibibazo byo gucikagurika k'umuyaga nkuba ikibura rero n'ubushobozi buke bw'umuyaga nkuba utangwa umugambi wa leta yacu wo kongereza ingufu z'umuyaga nkuba ni mwiza n'uwo gushigikirwa ariko habanze higwe neza kufisa ingufu zo gukoreshwa mu nganda mu mahoteli mu budandaji butandukanye n'ahandi kuko umuyaga nkuba n'uburyo bukenegwa cyane haba mu bikorwa bya ahinguriro muri rusangi ndetse no mu bindi bikorwa bijanye n'iterambere
et pour toute activité économique en particulier
kuri ibyo bibazo bashikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye kumwe wese yoterere bishoboka kugira ibibazo bive mu nzira iterambere naryo rikurikire iyo nama ikaba yatunganijwe ku civugo kigira giti ikiganiro ca leta n'abikorera utwabo umushinge w'iterambere ridakumira Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
ubutegetsi bwa Tanzania busaba abarundi bahungiye muri icyo gihugu kwitegura kuko igihe icyo ari cyo cyose icyo gihugu gishobora kuba ku burenganzira bwo kwitwa impunzi ku butaka bwacyo abarundi bahungiye mu nkambi zitandukanye zo muri Tanzania impungenge ne zose ibindi kuri iyi nkuru na Eroge Wirikaneza
Makambi ya Ndutana Nyarugusu ari mu karere ka Kigoma mu buraruko bushuburengera bwa Tanzania impunzi zaho zemeza ko zifite ubwoba bwinshi ku mwanya wari wose zishobora kwirukanwa ku gataka k'ico gihugu amajwi ijwi rya Amerika rya Ronse arimo bimwe mu byashikirije mu ikambi ya Nduta aha Sudi mwakibasagira ati
ibi binashughulikiwa kwa sababu kuna hatua ambazo zitashughulikiwa wakati tunaanza urejeshaji pale
Ikibazo kiko kirirwa hari ingingo zizofatwa kubera igihe twatangura gutahura impunzi twavuze ko leta ifata impunzi yose nk'umuntu atazwi n'amategeko n'abo dukunda abantu mu gihe wanse gutaha ntujyorera amaboko hari irinde ko mutakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi ibi nibaza ko byumvikana Niko Sudi mwakibasi yabwiye abaserukira impunzi umwe mwaserukira impunzi yari muri iyo nama atashimye ku mwidondoro w'umenyekana ati byatuguye nabi
babonye ko aragahohotero twimwe uburenganzira n'indongozi ntitwashoboye kubyakira neza leta ya Tanzania leta y'u Burundi ubucuti bafitaniye kuva kera bamwe baturagize nibaza ko atayindi siguro gahohotero kajyanye impunzi ni kenshi bamaze kudukorera impunzi zimaze kugira ibibazo ngaha ni nyinshi leta ya Tanzania irorera
uwo mukenyezi wundi w'abana babiri amaze imyaka irenga 8 mu buhungiro wasanga gutahuka mu Burundi bisa n'ukwishora ku icumu nawe nyene ntiyashimye ku mwidondoro w'umenyekana
bahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD bahunze politike mbi ya CNDD-FDD intwaro yica abanyagihugu izuba riva ihohotera abanyagihugu izuba riva inyuruza abantu abakuru n'abato intwaro ihohotera agateka kazi na muntu
umugabo w'abana babiri nawe yemeza ko ingingo n'ubundi abategetsi ba Tanzania amaze igihe bafata zimaze kugira ingaruka mbi ku mpunzi z'abarundi
uravye udufungurwa baduha ni bakatubuza gukora ibindi byose dukora biratugira ku ingaruka mbi kubera ko abana baraburuce bafungura kandi batare kukibura kubera ko umuntu atacakora kandi ziratera ni hahamuka ko iyo wimvi utigewe nzohava nfatwa ku nguvu ntahe Burundi bizo biratuma umuntu ahamuka biratuma umuntu atumutwe ntitubaheho dutekanye nkuko byategerezwa
abandi nka Esperance bo haraheze imyaka irenga itatu yarabuze irengero ry'umugabo wiwe naho inzego z'umutekano zagerageje kurondera ari mu gahinda
ukuvuga baraje ari saa 9 15 5 baraza numva barabomo uyu muryango cyo zitatu naho bakubise umugero urugo barinjira aho twita mu isebure ubwo rero bahageze twabyutse tuvuze induru tuvuze induru ubwo rero baca bavuga ngo twe tuvuze ni afande ngo muca mubwe mushishikara muguma muvuze induru niho baca bamufata baramutora bamushyiriye kipingu hano nyine mu isebure ibi bihe mu biradi bihatira umwe by'uguhamwa no gutotezwa ngo uwo abari inkozi z'ibibi natwe atabye tuzi biratubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira muragerageza mudufashe cyane kuko aho turi ntihoroshe
Haraheze iminsi abaserukiye impunzi barungikiye urwandiko Perezida Ndayishimiye bamubwira ibyo bifuza byobanza gukorwa kugira zitahuke Patrice Ntadohoka ari mu baserukiye impunzi mu karere bashyize umukono kuri urwo rwandiko
Hoba ibiganiro hagati ya Leta gukurikiza ibyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere amahoro aboneke Twifuza yuko bokurikirana mu mutungane abo bantu bose bakoze ivyaha by'agahomera bunwa bakarekugwa atakirinze gusabwa ifungwa za politiki zose bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi buraba neza ngene umugwi severe utunganijwe
Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi yabwijwe ijya Amerika ko leta isaba impunzi gutahuka zivyishakiye maze zigashikiriza akazi bakiye ziri wabo
twebwe akamo tubatera nuko bahunguka igisabo c'umuntu cumbikana cyane yari mu gihugu batahuke hamabaze begere leta begere nyine cyohera umukuru w'igihugu numuvyeyi haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye kandi numugambo uri kurabandanya neza
mukurindira ko biba mwakibasi nta ry'umuntu wa yemeza ko ibiganiro bigeze kure agahanura impunzi kwibarabara
ndugu zangu wakimbizi kutoka kigoni nambeni sana viongozi hamasishaneni kurejea nyumbani kwa sababu kimbizi huu una ukomo
Inshuti zanje mpunzi z'Abarundi nsabe nshimitse indongozi muri mwebwe muhimirizanye gutahuka iwanyu ubu buhungiro hazogera igihe bubaruhishe mubimenye hazogera igihe ubuhunzi buveho tumaze iminsi mu nama twahuriye igitega ejo bundi tuzoje Dar es Salaam kandi ni inama z'abashikiranganje bafata ingingo hari abanyamahanga bararyosha ryosha babahagize igiro abo nyene nibo bungukira mu njyana z'akarere kacu nibo bigira ko bababaye kandi bafite inyishu z'ibibazo byanyu
nasuluhisho za maisha yenu
Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zirenga 118 nkuko igitata cyawe nikijejwe impunzi ASR kibivuga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
dusubire mu Burundi aho batwara abantu mu mabisi n'amataxi babajyana mu ntara zo mu gihugu hagati bahagarara ku isoko rya Kotebu binubira aho hantu hari ibyo bituma akazi kabo katagenda neza basaba ko imisoro bishyuzwa yakoreshwa mu kwatunganya Inkuru radijwe rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezweho na Desire Hatungimana
Icyo gituro cy'amabisi n'amatagisi cyuzuyemo ibinogo birimo amazi mabi n'ivyondo umurengera nkuko vyemezwa n'aba bahakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu
Obesanze vraiment harateye isoni gose iyi mvura iguye hoho ni vyondo nyene gusa mukorondera abakiriya biratugora kubera ni mu byondo donc harateye ni isoni umuntu aje kwipakiza bihana mugora kururuka ashika ruguru yasibye kera abavuye ruguru bibo baza bafise ibyondo ariko ubonye uduze ruguru abwo baratangira ati n'ubu umuntu avuye Bujumbura vraiment
sabunguruza abantu n'ibintu gusa bidoga kubera ububi bw'ico gituro abava mu ntara zo mu gihugu hagati bazi Bujumbura canke bavi Bujumbura bagana muri zo ntara bavuga ko bitaborohera kuhuririra imodoka na cyane cyane muri kino gihe cy'imvura
Ipakingi no musa te isoni kubera bakiriye baraza biyambara impuzu zabo nziza z'urubanza ugasanga basubiye inyuma kubera abuze naho bahonyora
ha hantu bohakora kugira abanyagihugu baje kwipakiza barehe guhonyora ibishanga canke ibiziba bipakize ibirato byabo n'impuzu zabo zisa neza ubikora vraiment kugira tworoherwe natwe abakiriya turehe guza tuhonyora ibishanga
Abakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu gitiro cyo ku isoko ya Kotebu hari kindi kibabaza baravye aho bakorera abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika babazwa n'ingene batangishwa makuru murengera bababwira ko bigiye gukogwa ariko imvugo ntijane n'ingiro.
Uko basemereye gutanga ikuri niko turitanga, nta uharira na rero. Uko bavuze bati uno munsi mwebwe muciye hagi wabo nabantu kuri Gardino mutegezwa gusiga inoti ya bitatu tuyasiga uko nyene.
Ko riratangwa kurari ha madokima turari hiki umva byose binja muri leta. Turari ikori za forfaitere, urumeza tatatu za redevance routière, urumva mu misanzu ikori turayari. Mu misanzu nawe gerageje kubiraba. Biri tugaruka.
Kubwiyumvo abo bakoresha ivyuma vyunguruza abantu bikabakura mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bibajana mu gihugu hagati, basaba ko ico gituro gitunganywa neza kigatanga ishijo ryiza ku ngenzi zivuye mu makungu.
Hamwe huza n'ingenzi zikaza ngaha zivuye mu yandi mahanga, bakavuga bati dushikane muri parking iduga Gitega, iduga Kayanza, Ngozi n'ahandi, bakabazana ngaha ubona yuko ari ibintu biteyisoni. Dusaba yuko leta niwe muvyeyi wacu, twebwe igihugu ni cacu turagikunda, dusavye yuko bo tugirira kabisa atari ngaha bakatwereka handi hantu wasukuye bakadushiraho tugicara dutekanye.
Icyo gituro cy'amatagisi n'amabisi kiri ku isoko ya Kotebu cyasubiriye icyahora muri zone Kamenge kwibarura ry'igihugu inomero imwe mu ntumbero yo gucungera umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Icyo kirimba kikaba kiri hafi y'iryo barabara muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, kuri iryo barabara rya Bujumbura Bugarama. Si igituro cyo ku isoko ya Kotebu kitifashe neza muri kino gihe cy'imvura, n'abakorera mu gituro kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko cyuzuyemo ibinogo n'urushanga, bagasaba ko naco nyene cyotunganywa neza kuko cinjiza amafaranga atari make mu kigega cya leta. Abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibashobye kuronka urongoye igisata kijejwe ibituro bihagararamwo ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura kugira agire ica shikirije ku kamo gategwa nabo bagendesha ivyo vyuma.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
Radio ijwi rya Amerika bunoneho numwanya w'ikiganiro Amerikana kubyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mu gitegurirwa kandi mukagezwaho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 1963, President John Kennedy wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe. Igihugu cyose ndetse n'isi yose bakubiswe n'inkuba barahungabana. Twabiganiriyeho muri Amerika na mukwa 11 2022 ku isabukuru yabyo ya 59. Twibukiranyeho gato. Kennedy yari uwo mu ishyaka ry'abademokrata. Yategetse kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1961. Yishwe akiri ku butegetsi, manda ye rero itararangira, arashwe n'umugabo witwa Lee Harvey Oswald, yari afite imyaka 46 y'amavuko igihe yicwaga rero. FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, na komisiyo ya President Lyndon Johnson wamusimbuye ku butegetsi, komisiyo yamenyekanye nka Komisiyo Warren, banzuye anketi zabo babikozeho, bemeza ko President Kennedy atazize ubugambanyi bw'abantu benshi, ahubwo ko Oswald yakoze ibara ku giti cye we wenyine ubwe gusa. Ariko rero mu 1979 Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite, nayo yakoze anketi yayo, yavuguruje izi anketi za mbere itangaza ko Oswald atari we wenyine warashe kuri President Kennedy, ahubwo ko bishobora cyane ko hari abandi bantu barenze babiri nabo bamurasheho, kandi ko Kennedy yazize igice cy'abantu bamugambaniye ariko ntiyasobanuye abari bo. Muri make naha bigihagaze. Uyu munsi noneho rero turebere hamwe iki kibazo. Iyicwa rya President Kennedy ryaba ryaragize icyo rihindura ku gihugu? Ikaze mu kiganiro Amerika. Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko iyicwa rya President Kennedy ryahinduye byinshi. Twe dufatemo ingero eshatu gusa. Inzego zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu zahinduye imikorere yazo ku buryo budasubirwaho. Umubare w'abamurinda wariyongereye cyane Kuva icyo gihe kandi ntashobora kugendera mu modoka idasakaye. Perezida Kennedy yarashwe yari mu modoka itwikuruye hejuru. Ikindi, imodoka yari itwara umukuru w'igihugu igomba kuba itamenwa n'amasasu yoroheje n'akomeye. Icya kabiri, mbere y'iyicwa rya Perezida Kennedy, nta tegeko ryasobanuraga neza uko umukuru w'igihugu yashoboraga gusimburwa mu gihe yari kuba apfuye, yeguye, yirukanwe ku butegetsi n'Inteko Ishinga Amategeko Congress, cyangwa se kubera izindi mpamvu tuvuge nk'uburwayi bukomeye. Nyuma yaho, Congress yihutishije cyane impaka zari zimaze agahe, itora mu 1965 ihinduka rya 25 ry'itegeko nshinga. Ryo rivuga neza, nta gushidikanya, ko Vice Perezida wa Repubulika ahita aba umukuru w'igihugu ku buryo bwuzuye iyo uwategekaga avuyeho ku mpamvu zitandukanye atararangiza manda ye. Icyo gihe nawe ashyiraho umusimbura ku mwanya wa Vice President ugomba kubanza kwemezwa n'imitwe yombi ya Congress mbere yo gutangira imirimo ye. Nabyo ntibyariho mbere y'iyicwa rya President Kennedy. Ijwi rya Amerika. Ataricwa, President Kennedy yari yaratangije ibiganiro ku mishinga y'amategeko yo guca akarengane, ubusumbane, ivangura iryo ari ryo ryose bishingiye ku ibara ry'uruhu, ubwoko, idini, igitsina cyangwa inkomoko. Ariko impaka zari zarananiranye mu banyapolitiki muri rusange no muri Congress by'umwihariko. Amaze kwitaba Imana, urukundo rwe rwariyongereye cyane mu Banyamerika b'ingeri zose. Abashakashatsi mu bya politiki no mu by'amateka bemeza ko wari Vice Perezida we Lyndon Johnson wahise aba umukuru w'igihugu yarugendeyeho kandi ararukoresha, noneho za mpaka zirihuta cyane. Zabyaye amategeko abiri akomeye yahinduye cyane isura ry'igihugu. Itegeko ryitwa Civil Rights Act ryo mu 1964 rica ivangura moko n'ivangura bitsina mu kazi, mu burezi bw'igihugu n'ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi. N'itegeko ryitwa Voting Right Act ryo mu 1965 rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa, kandi ko inzitizi zose zihungabanya ubu burenganzira zinyuranyije n'itegeko nshinga. By'umwihariko, abahanga bemeza ko aya mategeko arengera cyane abirabura bari barahejwe muri byose. Abashakashatsi bemeza kandi ko aya mategeko yagize n'ingaruka ku isi, bituma umwe mu bayaharaniye cyane, barwaniye cyane n'impinduka muri rusange, Martin Luther King Jr. abona igihembo Nobel cy'amahoro. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti banywanyi, ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Mbibutse ko radio yanyu ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Kuri interinete ni www.radioyacu.vowa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze rero kubana natwe, kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose. Bakunze b'Ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.